Ava ni radio ijwi rya Amerika. Ubu ni Samuel n'igicizo ku mugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi. Turi ku wa gatanu tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2015. Hano muri studio 17 muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Nanje Edirwema nkaba mbasuhuje mbahikaze mwese mu bigeno byacu byo kuri uyu mugoroba.
It was a great pleasure for me to meet with His Excellency, the President of Burundi. Burundi has a very special and unique place in the African Union because Burundi is a country that has had many difficulties in the past.
Uwo ni Nkosazana Dlamini Zuma, umuyobozi mukuru wa komisiyo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika, avuga ku matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato. Tangura makuru avugwa hirya no hino ku isi muri Somalia. Umugwe w'abagwanyi ba Al-Shabab utangaza ko ari wo wagize igitero cyabaye ku ihoteli ikomeye ku mugwa mukuru wa Mogadishu cishe abantu batanu. Ababonye icyo gitero cyabaye kuri uno munsi wa gatanu ku ihoteli yitwa Maka Al-Mukarama bavuga ko icyo gitero cyatanguyaho umuduga waturikiyemo bombe hagakomereka abasivile babiri n'abapolisi batatu. Umenyesha makuru yarari kuri iyo hoteli niwe yamenyesheje ijwi rya Amerika yuko bombe yaturitse igahitana abo bantu batanu. Muri aka kanya ntibiramenyekana neza niba hari abandi bantu bari muri iyo hoteli ndani bahitanywe n'ico gitero. Gary Haji Hassan, umwe mu banyene hoteli iyo hoteli, amenyesha ijwi rya Amerika ko abo bagwanyi baciye mu rugo rw'iyo hoteli nyuma yaho baturikije iyo bombe yo mu muduga. Ubu akavuga ko bamaze gufata iyo hoteli.
Naho muri Nigeria, igisirikare cyatangaje ko cyamaze kwigarurira umujyi wa Gwoza umwe mu ya nyuma yari yarigaruriwe n'intagondwa za Boko Haram mu majyaruguru y'igihugu. Mu butumwa bwanyujijwe ku rubuga rwa Twitter, ingabo zivuga ko zafashe uwo mujyi uri mu ntara ya Borno kuri uyu wa gatanu zikaba ngo zanashenye ibirindiro bya Boko Haram. Ibi byatangajwe hasigaye amasaha atarenga 28 ngo amatora y'inteko ishinga amategeko nayo umukuru w'igihugu atangire muri Nigeria. Perezida Goodluck Jonathan na Generali Muhammadu Buhari wavuye ku rugerero nibo bakandida baza ku isonga mu bipimo bisohoka kugeza ubu. Abaharanira umwanya w'umukuru w'igihugu bose ni 14. Kuri uyu wa kane, Jonathan na Buhari bombi bashyize umukono ku masezerano ko buri wese azemera nta ngorane ibizava mu matora. Barasaba kandi inzego z'umutekano na komisiyo y'amatora kuzuza inshingano zabo uko bazihabwa n'amategeko. Naho abaturage bose ba Nigeria, Jonathan na Buhari barabasaba kwirinda urugomo n'ubwicanyi. Muri aya matora, urugomo n'ubwicanyi ntibyageze ku ntera yo mu mwaka w'2011. Icyo gihe abantu bagera kuri 800 barishwe. Boko Haram nayo impungenge yarahiriye kuburizamo amatora. Imipaka ya Nigeria irafunze kugeza ejo saa sita z'ijoro ku isaha yo muri Nigeria.
Ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ku bijyanye n'imigambi ya nuclear Iran ifise byegereje umusozo nk'uko bitegekanijwe kuba ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatatu. Kuri uno munsi wa gatanu, umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry yabonanye na mugenzi we wa Iran Javad Zarif i Lausanne mu Busuwisi. Abategetsi babiri baragiranye indi nama ejo ku munsi wa kane, aho bembe bamenyesha ko hari hakizero kuko vuba bagiye gupfundika amasezerano. Zarif yaneguye ibitero vyo mu kirere vyagizwe na Saudi Arabia muri Yemen, ariko akavuga ko bitagiye gutuma ibiganiro biko biraba vyerekeye imigambi ya nuclear Iran ifise vyibagigwa. Yavuze ko ibiganiro biriko birabera i Lausanne bigiye kuguma ku murongo w'ibibazo vyerekeye nuclear vyonyene. Ejo ku munsi wa kane, umukuru w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani yatangaje ko yarungikiye ikete abakuru b'ibihugu bitandatu bikomakomeye ku isi abasiguriraho ibibazo vya nuclear bigeze muri iki gihe naho Iran ihagaze.
Oriani nkuko warubikomejeho, indege z'intambara z'ibihugu by'Abarabu zikomeje kurasa ku nyeshyamba z'Abahut zari zimaze igihe zarigaruriye uduce twinshi tw'igihugu muri Yemen. Ibyo bitero biribanda ku bigo bya gisirikare n'umurwa mukuru Sana, cyane cyane ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Abahuti batangaje ko izo ndege zimaze kwica abantu 18 no gukomeretsa abandi 24. Ubuyobozi bw'ingabo muri Arabia Saudite bwatangaje ko ibyo bitero birimo bigenda neza. Iki gihugu kiri kwisonga muri iyi ntambara cyari cyavuze ko kidateganya kohereza muri Yemen abasirikare barwanira ku butaka ngo kireka babonye imirwano ihinduye isura. Arabia Saudite ivuga ko ifatanije n'ibihugu 10 Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ibafasha mu rwego rw'ibikoresho n'ubutasi. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan amaze kuvugana na mugenzi wa Amerika Barack Obama kuri telefone yatangaje ko nawe yiteguye gutanga inkunga y'ibikoresho. Hagati aho Perezida wa Yemen Mansour Hadi yaba yarabashije gucika inyeshyamba ubwo zarasaga ingoro ye mu mugi wa Aden. Ubu ngo yaba ari Riyadh umurwa mukuru wa Arabia Saudite nk'uko byemezwa na televiziyo zimwe na zimwe zo mu Barabu.
Perezida wa Syria Bashar al-Assad amenyesha ko yokwemera kugira ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kwivyo biganiro bitegerezwa gushira imbere ukubahana. Ivyo umushinga ntahe Assad akaba yabivuga mu ijambo umushikiranganje wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ashikirije avuga ko bizoba ngombwa ko Amerika igirana ibiganiro na Perezida wa Syria mu ngingo yo gufasha gutorera inyishu intambara ya gisivili iri muri ico gihugu. Assad yabwiye CBS ikinyamakuru c'abanyamerika ko muri aka kanya hariho iryo tangazo gusa kandi ko atakintu gifaditse Amerika irashikiriza mu ngingo yo gutorera inyishu uruhagarara rwa politike ruri muri Syria. Ariko ahanini akavuga ko ibiganiro ivyo ari byo byose bishobora kugira kamaro kandi ko igihugu ciwe ciyemeje kuvugana n'uwo ari we wese ku kibazo cyari cyo cyose harimwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe hashizwe imbere ukubahana. Uwo mukuru w'igihugu cya Syria akavuga kandi ko atabiganiro bigirwa hagati y'igihugu ciwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka kanya ivyo bihugu vyompi bikaba vyahagaritse imigenderanire haciye umwaka.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'Ubudage abashinjacyaha batangaje ko wa mupilote wahanuye indege yahitanye abantu 150 bari bayirimo yahishe umukoresha we ko afite uburwayi amaranye igihe. Abo bashinjacyaha bavuze ko batahuye ibimenyetso birimo inyandiko zo kwa muganga zisabira uwo muderevu Andreas Lubitz kuruhuka kubera impamvu z'uburwayi. Urwanyuma ngo yaruhawe umunsi umwe mbere y'uko ahanure iyo ndege. Icyakora izo nyandiko ntizivuga uburwayi bw'uyu mugabo w'imyaka 27 y'amavuko. Ibitangazamakuru byo mu Budage byari byatangaje ko hari inyandiko yabonetse mu biro bigenga indege mu Budage ruvuga ko Andreas Lubitz yigeze kugira ibibazo by'indwara yo mu mutwe. Harandi makuru ataremezwa avuga ko yigeze guhagarika mu gihe cy'amezi 6 amasomo ye yo kwitoza gutwara indege kubera uburwayi bwo mu mutwe. Kuvaho intagondwa zigabye ibitero ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2001 inzego zishinzwe iby'indege muri Amerika zitegeka ko abapiloti baba babiri.
Programme za radio yacu tuzibashikiriza buri munsi kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi naho turi kuri FM 94 n'ibice 9 no ku murongo wa 95 n'ibice 2.
Mufite ubutumwa mushaka kutugezaho mwatwandikira kuri email yacu ariyo radio yacu @voanews.com cyangwa se mukadusura ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA radio yacu. Mushobora kandi no kudukurikira ku murongo wa internet mukoresheje www.radioyacuvoa.com.
Tangura makuru yo mu biyaga binini mu Burundi. Umuyobozi w'umuryango wibumbye w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Nkosazana Zuma avuga ko Abarundi murantunga babwirizwa kubahiriza ibwirizwa shingiro amasezerano ya Arusha n'amategeko y'igihugu kugira ngo batsimbataze amahoro mu gihugu cyabo. Ivyo yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru nyuma yaho abonaniye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Desire Hatungimana ari Bujumbura mu Burundi yaduteguriye inkuru.
Nkosazana Dlamini Zuma arongoye komisiyo y'ibihugu bigize umwe bwa Afrika ahejeje kubonana na Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ridategeka ibihugu ngo kora iki canke kiriya kuko iyo hari inzego z'igihugu ibwirizwa amashingiro rikubahirizwa amasezerano ya Arusha akubahirizwa mu Burundi cyo kimwe n'ayandi mategeko yose agenga u Burundi ngo nta nkeka ibintu bitegerezwa kugenda neza.
AU's position is that the institutions that exist, the agreements, the constitution, the law must be observed. There is Arusha Accord.
Aho ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rihagaze nuko inzego ziriho amasezerano n'ibwirizwa shingiro amategeko ariho abwirizwa kubahirizwa. Hari amasezerano ya Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro byose bibwirizwa gukurikizwa. Sitwe dutegerezwa gutora ingene vyogenda ariko ikiriho nk'itegeko gitegerezwa gukurikizwa. Hari amasezerano ya Arusha ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko agenga igihugu niko tubibona kandi kubijanye n'amahoro sinkekeranya ko atanumwe yo kwifuza guhungabanya amahoro. Umurundi wari we wese nizera ko yifuza amahoro. Ku kijanye no kubungabunga amahoro muri kino kiringo umukuru w'igihugu nawe nyene ategerezwa kubamwo kandi sinibaza ko vyoba ibihushanye n'ivyo. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ntibwirizwa guca hose ngo ritegeke ngo ibi bibwirizwa kugenda uku canke kuriya. Igihugu cose gitegerezwa gukurikiza ibwirizwa shingiro. U Burundi hari n'amasezerano ya Arusha byose bitegerezwa gukurikizwa.
Its constitution and Burundi there is also the Arusha Accord. Those must be followed and all the laws that exist must be followed.
Godefroid Manirambona arongo ishirahamwe gishinze gusuzumira hafi ibikorwa vya leta OAG amenyesha ko ijambo Nkosazana Zuma yashikirije ririmwo umwizero ukomeye cyane ushimikiye ku mahoro.
Inama ijejwe umutekano yishyiramwe mpuzamakungu ONU yaraje ngaha iratanga impanuro irazihereza umukuru w'igihugu. N'ubu rero aserukira ishyirahamwe ry'Abanyafurika nawe nyine umwanya bamaranye yamuhaye aramutekerera impanuro aho aguma ashimika avuga yuko Burundi butegerezwa kwisunga amasezerano y'Arusha ibyizwa shingiro kugira ngo amatora agende neza. Amatora azobona kuduhereza abarongozi beza, abarongozi bubahiriza amategeko kuko igihugu gitezwe kugendera ku mategeko bitagenze gucyo. Naho duca tubona ko byohava bidusubiza inyuma tugasubira muri zanjyane zo mu myaka yahera aho abantu bashikira ubutegetsi bakoresheje igikenye badakoresheje amatora. Amatora rero niyo twifuza ko atezwe kugenda neza nk'uko uwo yaserukije ishyirahamwe rya Afrika batugumiza kwigisho kugira ngo u Burundi ntidusubire kugwa mu kaga.
Godefroid Manirambona amenyesha ko ngo kubona amakungu aguma agendera u Burundi muri bino bihe bitoroshe ngo vyerekana ko u Burundi ataragahugu kirebanga gashobora gukora ivyo kishakiye. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Tukiri kuri inkuru yerekeye urugendo rw'urongoye komisiyo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, Deo Hakizimana yanonosoye ubuhinga mu vyerekeye kahise, hakaba kandi yarigeze kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2010. Avuga ko naho impanuro z'amakungu ari nziza, inyishu z'ibibazo by'abarundi bizova mu barundi nyene. Aho hari mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Cyambere nuko amakungu baba bo muri ONU, baba bo muri Union Africaine cyangwa abandi ababanyi bo muri Tanzania barabona yuko igihugu kigize atemba kandi yuko dushobora kugira intambwe inyuma kuko abantu bashyitse bagatana mu mitwe kubera imitwe yashushe. Ingwano ashobora kuba mugabo singwano nkabije twari tumenyereye bizaba ari bya bindi yuko ababipfa bavuga ngo barabisangiye bakaba ari bo bazoza baramarana ariko bigasha byonona igihugu. Insiguro ya kabiri ni uko mubwiza kumenya ukuri kubishe kumva, ukuri kubishe kumva muri ibyo biriko biraba muri abaza kuraba Burundi ni uko umuntu nge ayo mashyirahamwe yose n'amashyirahamwe agizwe n'ibihugu mvuze New African ni nka ONU n'amashyirahamwe agizwe n'ibihugu n'u Burundi burimo, nta kintu na kimwe ayo mashyirahamwe ashobora gukora leta y'u Burundi itabyemeye. Ibyemera bishaka itabyemeye ikabigira, mugabo mumenye yuko itabyemeye ntibashobora kuhata, ntibashobora kucishaho bishakiye kuko umatiko mpuzama kungu nuko bimeze malheureusement ko rero iyo icyo bita rapport de force politique zirekana yuko leta kanaka yananiwe cyanjye yaremerewe muri icyo gihe n'amakungu arashobora gukisha hayo icyo gituma mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni hariho ikigabane cy'indwi cya charte denasizi ni kigabane indwi chapitre 7 article 44 ivuga yuko iyo mu gihugu hari ingorane zivuga yuko zibangamiye umutekano w'isi muri icyo gihe ONU Conseil de Sécurité yashobora gufata ingingo zo gukoresha ingufu itabanje kurindira ko
aho Burundi ntiburahashika ariko
yego ntibarindira muri icyo gihe ariko ibyo byama bishika ibintu byageze kure kandi bishika iyo hari abantu bakoma induru bazikumvirwa bazaho badodora ivyo navyo uko jenerali uyu sinzi ko birashika kandi aho byo bishika uye twebwe twari tukira ahantu abarundi nibabaza ubwenge cyane cyane inyabwenge z'ibujumbura zaba izabatwa abari mu ntwaro cyangwa batari mu ntwaro baba bagwanya leta cyangwa batayigwanya babwizwa kumenya ko amakungu yagize ibishoka kugira ngo Burundi buteze imbere amahoro mwararusigaye uye n'ubwo abarundi nyene ntihagire umuntu yibaza ngo nirafite ikintu izokora cyangwa inyo afrikane bitabanje guca kuri icyo nita volonté interne iyo volonté niyibuze
yego hariho amakuru yatangajwe n'abarundi bamwe bamwe avuga ko mu Burundi amatora adakwiye kuba muri iki gihe hakwiye ahubwo leta yimfata kibanza ibyo bintu mu biha insiguro nke
jewe najivye bihona vyumva mugabo sindamenya iyo biza biva sinzabona sindamenya ababikwiza bari bo nicyo bashaka mugabo ikigaragara ni uko ntiduhindane nk'ubu ni haba ingorane zituma abarundi basubiranamo bakicana hanyuma bigatera umudugararo mu gihugu birasigura yuko umutekano ukenewe kugira ngo bategure amatora meza uzucura ubuze rero n'amatora ashobora no kutaba atabaye naho mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu n'ukwindwi hari inzego zose z'igihugu nta n'imwe izoba igihagaze yemewe na constitution bisigura yuko hazoba ari amvide hazoba ari ikiruhori uwo ari wese ashobora gucamwa akavuga ati nanjye nije ntwara kuko nabahora ikingo cyabo cyararenganye muri icyo gihe rero ntakizoba gisigaye atari gutegura ayandi matora mu kuyategura rero ntaho uzoyategura avuga ngo dushobora kuba mu kwa gatanu cyangwa mu kwa gatandatu batubanza kwiha iyindi minsi ngira ngo n'ibyo bagomba kuvuga
Deo Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya turi kugira ngo tuganire
urakoze
urakoze nawe Frederic nkundikije kuri icyo kiganiro na Deo Hakizimana yigeze kuhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2010
Tugume mu Burundi igihugu cy'ububirigi cyemeye gutanga miliyoni imwe n'igice z'amayero azafasha ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe gukurikirana iby'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri icyo gihugu mu kiganiro na mugenzi wacu Fidèle Niyongabo umuyobozi w'ishyirahamwe APRODH naryo riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Pierre Claver Mbonima yavuze ko ashimishijwe n'icyo cyemezo kuko ngo bizongera umubare w'impirimbanyi mu guharanira uburenganzira bwa muntu
nabonye yuko bazorundika abantu b'abahinga mu byerekeye kuraba ingene by'agateka kazi na muntu kwifashe mu Burundi bashika 12 zewe ndabona yuko mengo ayo mafaranga yose bemeye gutanga miliyoni n'inusu y'amayero arayo kuzofasha abo bahinga baduha baje gukora ngaha mu Burundi iyo muri iryo shyirahamwe ry'agateka kazi na muntu rikukira ishyirahamwe ONU bita Office de Haut Commissaire aux Droits de l'Homme rero numvira yuko baba bagombye kurisahiriza kugira ibarungikira abandi bantu kuko bari basanzwe ari bake badakwiye nacyo gitumanye kuburongoye ibyo biro by'agateka kazi na muntu bikukira ONU ngaha mu Burundi babisabye kugira bashoboye kuzana abandi bantu baza kurikoramwo nayo ubundi bari bake cyane
Muravuze ko bari basanzwe ari bakeye ko kumbre bazoca bongereza igitigiri n'iki bizofasha muri iki gihe narijya twiteguriye amatora
muri iki gihe cy'amatora ego ni byiza yuko bongereza ko abantu baza kuraba ingene agateka kazamuntu kifashe ngaha mu Burundi cyane cyane murazi ry'amatora n'igihe kigoye havugwa byinshi havugwa mbere n'uko igihugu cy'u Burundi gishobora kugaruka mu isanganya twebwe rero igihe ariho abantu bo hanze bariko barabikurikirana hamwe na twebwe dusanzwe turi mu Burundi naho twebwe ataburyo bunini ya dufise twebwe turabishima cyane kuko burya abarundi twebwe twacyo twikora ibintu leta y'u Burundi iravyemera ko ibyo twavuze ko ari byo kuko n'ibyijanye dutanga kenshi nakunda kwemera ko ari byo ariko bizahirijwe n'abo bantu bavuye hanze twebwe biradutera intege rwose kuko ibyo twakoze n'ibyo bakoze bagasanga birahura bidaheza rero kikaba icyegeranyo cyemewe na bose rero nicyo gituma twe tujya tuti ibyo bintu ni byiza cyane ko baturukiye abandi bantu bavuye hanze baza gufasha abarundi bo nyine kuraba ibyagateka kazi n'amerika z'abakifashe mu Burundi.
Muzokorana gute ndazi namwe murayoboye ishyirahamwe rigezwe agateka ka muntu n'uburenganzira bw'abanyororo mu Burundi, mwibaza ko muzokorana gute mu gihe bazabongereje nk'abo bakoze?
Erega gukorana twari dusanzwe dukorana n'ivyo biro n'ubu twari dusanzwe dukorana kuko mbere hariho amanama dusanzwe tugiranira harimwo nabo muri leta nabo mu gipolisi nabo mu gisoda nabo mu biro bikuru by'iperereza kugira turabe ingene ibyagateka kazi na muri kwifashe mu Burundi ari byabaye nko mu ndwi zitatu canke mu kwezi kumwe turaja hamwe tukabihanahana kugira turabe ingene bifashe ingene byagenze n'ababaribo n'abafisi uruhara baribo kugira umwe wese mu byajejwe yuko yoca kurikirana kugira arabahanwe canke ari ukugira amatohoza akogwe twebwe rero tuzokorana uko dukorana ariko nababwiye yuko uburyo bw'amashyirahamwe mu Burundi ari buke cyane ubona ayo mahera batanze iyo abana twe bo duciriye ku kugira tugire ingufu tonye gushika kure turonye nk'ibitoro byo gushyira mu miduga canke tugashobora kuronka n'uburyo bwo kwiyunguruza kugira dushike henshi kuko ari usanga ishyirahamwe rikora rifise umudugu umwe mbere hariho n'amashyirahamwe atagira n'ingene aja hagati mu gihugu ugasanga rero biragoranye nicyo gituma ibyegeranyo byinshi usanga bidakwiye ari byaducitse tutabibonye ariko ntaco twebwe nk'uko twari dukorana kera tuzokubandanya dukorana nk'uko twaradukorana mbere nibashaka ko duhinduye ntitwari dusanzwe dukorana bizova kuri bo ariko twebwe abantu bo hanze turabemera kuko yuko baza kuko babaje kudutera intege.
Murakoze. Yari Pierre Clavier Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe APRODH rijejwe kubahiriza agateka ka muntu n'akabanyororo mu Burundi. Twariko turaganira ku vyerekeye amafaranga atanzwe n'igihugu c'Ububirigi umuriyoni n'igice cy'ama ero y'ugufasha ibiro by'ishyirahamwe Onibijeje w'agateka ka muntu muri iki gihe mu Burundi. Turabashimiye kuri iganiro. Murakoze.
Yego, namwe murakoze.
Urakoze cyane nawe Fideli Niyongabo. Ubu ni saa moya n'iminota 53 imwumva ni radio Ijwi rya Amerika.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Bakunzi biradijwe rya Amerika, twongere tubibutse yuko mu Burundi tuvugira ku murongo wa 94.9 mugashora kandi nuko twumva no kuri FM murongo wa 95.2.
Nkoko ako kazi kimumaze kukamenyera, ubu ni wa mwanya duhura ubuga abakunzi bacu kuri Facebook. Etienne Karekezi, tubwire ibijyanye n'ibyo abakunzi bacu munsi batugezaho.
Urakoze cyane. Mu batwandikiye kuri rubuga bagarutse ku cyemezo cy'urukiko rukuru mu Rwanda ejo rwatesheje agaciro ubujurire bw'ubushinjacyaha mu rubanza bwaregagamo Runyinya barabwiriza ibyaha bya genocide. Uwitwa Joseph Chikuru Mwanamayi yagize ati ubushinjacyaha ni umuburanyi nk'undi mu rukiko, ntibyantangaza butsinzwe mu rubanza kuko uru rubanza si rwo rwa mbere parike itsinzwe, hari nyinshi cyane twahuriragamo nunganira abashinjwa ubushinjacyaha bugatsindwa ntibitangazwe mu binyamakuru. Naho kibasumba Blaise kibasumba urakomeye cyane aho ati rwose ni byiza cyane urukiko rwakoze neza niba umuntu bamufunze iyo myaka yose 16 nta ndishyiza akababaro abasaba ubushinjacyaha ubwo ni bwareba ko uwo muntu yarenganye ati erega izina rirabafashe kuko barashaka gushinja icyaha aho kitari ati turashimira urukiko rwakoze akazi karwo neza ayo namanota meza ku rukiko ati bravo. Naho uyu Eli Klein muzo ati ha nta demokrasi ihari niyo mpamvu imanza zicibwa uko government yishakira. Nshimiyimana Floribert ati ubundi biragoye kuva imbere y'abacamanza bo mu Rwanda ukagirwa umwere uregwa ibyaha nkabiriya. Runyinya ashimira Imana cyane. Theophile Ntirutwa we ati yego mana n'ubwa mbere numvise urukiko rwo mu Rwanda rujya kure y'icyemezo cy'ubushinjacyaha bakomerezaho. Naho Mutua Juvent ati muri make ati ubwo nibwo butabiranya bwo Imana yakoze. Rosette ati Imana yankurije waragira ati ariko ibi ntabwo bitangaje kubakekaga ko uwari umujyanama wa Habyarimana Juvenal atafungurwa ashobora gufungurwa kubera kuba hatarabonetse ibimenyetso simusiga bimuhamya icyaha. Bonaventure uyisenga tugusorezeho waragira ati n'Imana imuhagazeho naho ubundi abantu siko bamwifurizaga. Imana rebye imyaka yafunzwe arengana ishyiraho iherezo ubutabera bwacu bwo aha. Ngibyo rero kubatwandikiye uyu munsi kuri kira kibazo cyuko urukiko rukuru rwatesheje agaciro ibimenyetso by'ubushinjacyaha bwaregagamo Dr. Runyinya barabwiriza. Mwese rero weekend nziza.
Mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba, reka tubahe ibice bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku CD.
Muri Nigeria, igisirikare cyatangaje ko cyamaze kwigarurira umujyi wa Gwoza, umwe mu yanyuma yari yarigaruriwe n'intagondwa za Boko Haram mu majyaruguru y'igihugu. Mu butumwa bwanyujijwe ku rubuga rwa Twitter, ingabo zivuga ko zafashe uwo mujyi uri mu ntara ya Borno kuri uyu wa gatanu, zikaba ngo zanashenye ibirindiro bya Boko Haram.
Al-Shabab itangaza ko ariyo yagize igitero cyagizwe ku ihoteli ikomeye ku mugwa mukuru wa Mogadishu cishe abantu batanu. Ababonye ico gitero cyabaye kuri uno munsi wa gatanu ku ihoteli yitwa Maka al-Mukarama. Bavuga ko ico gitero cyatanguye aho umuduga waturikiye mu bombe hagakurikira n'abantu batatu binjiye muri iyo hoteli bafise inkoho.
Ku munsi wa kabiri muri Yemen, indege z'intambara z'ibihugu by'Abarabu zikomeje kurasa ku nyeshyamba z'Abahutu zari zimaze igihe zarigaruriye uduce twinshi tw'igihugu. Ibyo bitero biribanda ku bigo bya gisirikare n'umurwa mukuru Sana, cyane cyane ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Ubuyobozi bw'ingabo muri Arabia Saudite bwatangaje ko ibyo bitero birimo bigenda neza, iki gihugu kiri ku isonga muri iyi ntambara.
Ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ku bijanye n'imigambi ya nuclear Iran ifise byegereje umusozo nk'uko bitegekanijwe kuba ku itariki ya 30 z'uku kwezi.
Shuti mwese mwari muduteze amatwi ibiganiro twabateguriye uyu munsi naha bigarukiye. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma hamwe na Fatuma Kalala Alimas wadufashije kwegeranya ibiganiro kuri mikoro. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Tangishaka, turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Turabararitse mu biganiro byacu byo mu gitondo guhera saa 11 n'igice mu gitondo. Mugire umugoroba mwiza na weekend nziza. Mwakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.